nzamba
nzambira samirana
amakuru na Pierre Gahungu.
Kwa miongi wina rimi mkakaro unako yombi wina miongi wina gata ndatu chuti nami bakonzi ngaise mogu hikira rajo imzamba agateka kawe ndabara mkije ndabara nikaze murano makurutu wateguri na ya kaza kwa gizwe nizi ngingo huru huru zikurikira. Ikigo kredeje kila raju shinga ni sekeza liriko lidawa mumiche itandukani ikizigi hugu ijo sekeza ngulikabari ijo guha ugwaru kakumu gambi SNDD FDD inigisho za gisirikare nayo ikigo kijeju iterambere ry'ikawa kizotanguza kuva kwa 2028 mukakaro kugeza kwa 2028 nyakanga igikorwa cyo kugura umwimbu w'abarimyi b'ikawa n'ati murabikurikira murano makuru. Abanyagihugu bo muri komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura hamwe nabo muri komine ya Gitega bavuga ko bemeye ingingo iheruka gufatwa yo kugabanya ibiciro by'inyama ariko badandaza bakidogera ko bazokorera mu ruhombo. Iyo ari incamake inkuru imwe mukwayo ni mukanye nsase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze murano makuru twabateguriye. Ikigo Credege gishinzwe gusimbataza indero n'iterambere by'urwaruka cyatewe inkunga n'umugambi wo kwegeranya urwaruka kugera ruhabwe inyigisho za gisirikare kuri kuratunganywa mu turere dutandukanye tugize igihugu. Nk'uko ico kigo kibivuga, uwo mugambi ugenewe ahanini urwaruka rukukira umugambi uri ku butegetsi wa SNDD FDD. Inkuru tuyibaze Julien Muzinga.
Nkuko bishikirizwa n'ikigo Credege, icyo gikorwa kiri mu mugambi wa leta biciye mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi wo gushiraho igisirikare cy'inyongera cyitwa Frade. Credege ivuga ko intaye zegeranijwe zivuye mu bibanza bitandukanye zerekana ko uwo mugambi uri kurashirwa mu ngiro na cyane cyane biciye ku mushinga mateka Jedone Irankunda wo mu ntara ya Burunga. Nkuko amakuru abivuga, abategetsi bo hasi hamwe n'imbonerakure boba bari ko barakoranya ugwaruka kugira hatogwe abahungu 50 n'abigeme 50 mu mazone yose kugira abazohabwe inyigisho za gisirikare. Mu nama yabereye muri komine Nyanza ku genekerezo rya 15 mu kakaro riheze, ubwo gwaruka goba gwavuzwe nk'uruzoba rugize umugwi w'inyongera woshobora kwikogwa ko mu gihe igihugu coterwa. Icyo kigo cyemeza kandi ko ukwegeranya ubwo gwaruka kuba kuzoraba cyane ugwaruka go mu mugambwe SNDD FDD uri ku butegetsi, aho ku mutumba umwe hazotogwamwo hagati y'abantu 2 na 10. Ku bwa Credege, ubwo gwaruka goba rusanzwe ruriko rurahabwa inyigisho mu bigo biri mu ntara za Ruyigi na Muyinga. Credege ivuga kwitewe amakenga n'icyo gikorwa kuko kije mu gihe ugaruka rwinshi gugarijwe n'ubushomeri, ubukene hamwe n'ingorane zo kuronka akazi. Iryo shyirahamwe rikababazwa n'uko izo nyigisho za gisirikare zidaherekejwe n'inyigisho z'imyuga, ubumenyingira kamaro canke imigambi yofasha kugwaruka kwiteza imbere mu by'ubutunzi. Credege yamagariye ubutegetsi bw'u Burundi gushyira ingufu mu gisata cy'indero mu bigo byigisha imyuga hamwe no gufata mu nda ugwaruka mu kwikorera. Iryo shyirahamwe ribona kandi ko imigambi igenewe ugwaruka ikwiye kuba ihurikiyemo bose atawukumiriwe, kandi igashimikira ku ntumbero yo guteza imbere ubutunzi n'imibereho myiza mu gihugu.
Julien Muzinga urakenuye ikigo kijejwe iterambere y'igitegwa cy'ikawa mu Burundi Odeka kizotanguza kuva ku igenekerezo rya 2028 mu kakaro gushika ku igenekerezo rya 2028 nyakanga igikorwa cyo kugura umwimbu w'abarimyi b'ikawa. Mu kiganiro umuyobozi mukuru wa Odeka yahaye abamenyeshamakuru kuri uno wa kabiri yamenyesheje ko uwo mwimbu uzogurwa n'abakora mu gisata cy'ikawa kandi babiherewe uruhusha. Oscar Ubikunda harongoye ico kigo asaba abajeje intwaro inzego z'umutekano n'ubutungane kurikanura kugira ntabe ubusuma bw'abatwara ikawa batabifitiye uruhusha. Tumutega amatwi.
Mugihe turiko turasozera isizene yo kwegeranya ikawa ihishiye ibihumbi 2026 ushira ibihumbi 2027 haribonekeje ikawa itashoboye guhishira nkuko bibereye maze mbere ikumira ku biti ivyo navyo bikaba byatumwe nuko imvura yagiye iyo kawa itarashika aho yohishira abene gihugu cyane cyane abarimyi b'ikawa bakaba barashoboye guca bayitegurira muhiri wabo twagomba tubamenyeshe ibi bikurikira iyo kawa yateguriwe muhiri wabo bivanye nuko itashoboye guhishira bibereye bivanye nuko imvura yagiye hakiri kare igiye gutangura kwegeranwa biciye mu buhinga bwa none guhera ku munsi wa mbere igenekerezo rya 28 z'uku kwezi kw'indwi gushika ku igenekerezo rya 28 z'uku kwezi kw'icenda uyu mwaka nyene iyo kawa izokwegeranwa n'ababisabiye uruhusha bakongera bakaruhabwa n'ikigo Odeka kwisunze ibiri mu Rwanda ko twabandikiye biranga uzokwegeranya ikawa iyo kawa kandi ikaba izogurwa nkuko yagurwa mu mwakeze amafaranga ibihumbi 2 no kuduga bivanye n'ukuntu yateguwe bakaba bagiye kuzomenyeshwa ibibanza izokwegeranirizwamo muri uwo mwaka abarimyi rero tubasaba yuko iyo kawa begeranije bashobora gutonera muhira boyigumiza muhira aho bayibitse kugira ntishobore gufatwa nkuko yoba ari fraud tugasaba rero abajejwe intwaro abajeje umutekano hamwe n'ubutungane nkuko twamate bikorana ko bo turabira ikawa canke abantu bagerageza kuyisohora imbibe z'igihugu maze nkuko byama bigenda ifashwe uba yifatanye bamukorere dossier hanyuma iyo kawa icishobora gushikirizwa ikigo Odeka kugira idandazwe iheze ije ku makonte ya leta
inzamba
Amakuru twabateguriye arabandanya abanyagihugu muri komine ya Ntahangwa mu gisagara cha Bujumbura hamwe nabo muri komine ya Gitega barashima ingingo iherutse gufatwa yo kugabanya ibiciro by'inyama mu badandaza hoho abatari bake bavuga ko iyo ngingo izo batera uruhombo kubera inyama bafite batari bagurishe ni nkuru tubaza mugenzi wacu Jean Georges Kibogora
abambere bakiye neza iyo ngingo nabaguzi muri komine ya Ntahangwa uno munsi bariko bariruhutsa kubera abatari bake bari baraheje kugura kaboga kubera ibiciro byari byarabaye umurengera abacuruza inyama nabo nyine barashima ariko abatari bake bavuga ko iyo ngingo izotuma bakora bahomba basigura ko iyo ngingo yafashwe bari bagifise muri stock inyama baguze zitari bwagurishwe bavuga ko iyo ngingo itarakurikije neza ingene ku isoko ibintu byifashe ikana badandaza muri komine ya Gitega babibona uko nyene muri iyo komine ya Gitega abaguzi barashima ariko babona ko n'ubu igiciro kiri hejuru bagasaba ko cyosubira kugabanurwa hakurikije ubuzima buzimbye abanyagihugu barimo muri kino gihe
Jean Georges Kibogora nawe tugushimire ishyirahamwe riharanira agateka k'abaguzi Abuko rirashima ingene ibiciro by'inyama biriko biragabanuka mu mihingo imwe imwe y'igihugu Noel Nkurunziza umunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe akabivuga inyuma yaho bamwe mu bajejwe intwaro bafatiye ingingo yo kugabanya igiciro cy'inyama aho ikiro cyavuye ku mafaranga ibihumbi 35 kija ku mafaranga ibihumbi 30 Noel Nkurunziza akanegura ariko ko hariho bamwe mu bajejwe intwaro batarashira mu ngiro iyo ngingo agasaba kandi ko n'ibiciro by'ibindi bifungurwa byogabanurwa cyane cyane muri kino gihe cy'imvura tumutega amatwi
Shema jaragozi ya buko, gizi nisi liko likirana inguru zereke ichiro china kumasoko aho rishima kuichiro china kumasoko chagala nuche vya shima kandi ingo zagira zizimado kufatwa mumakomi na mwamu ya gize ingiku chatu aho walogo ya mumakomi ni wawo nyeyuko yon nita karosho kuisoko kiwi dandazwa aho karosho wa shikiru mguzi wabiaza kwa wala shindi ichiro zinyama kumasoko nukuli ilo ngingo niyo nyifato yabo basigaye turayishima cyane muri Abuko kuko ni naco mbere babajejwe kugira ngo bagume bahanire neza y'umuguzi yamaze kurangiza icyo giciro rero turabakeje kandi turabashyigikiye mugabo kandi ca dukebura dukebura abandi nabo batuca barakora kugira ngo nabo nyine hashyige icyo giciro giciro tubwaze yuko atari giciro gishingwa ku gihugu cyose gishingwa mu makomine kandi turazi yuko biva ku bintu byinshi amakomine yose yegereye amasoko y'inka bituma rero tuzoshobora kuba bimwe cyo gusa twokebura nuko tuhava haba kwikwegera ko na cyane cyane ku basanzwe badandaza inyama kugira ngo bashyigikire hejuru ariko tubizeye neza bajeje intwaro uko babikurikirana neza tubakenguka rero iyo ngingo tukavuga tuti baguma babikurikiranira hafi kugira ngo ntihava hagatima kwigungira kandi cyane cyane dukunda kubona abadandaza bamwe bamwe cyo bituma kandi tuvuga yuko no muri iki gihe cy'imbura boheza bakaraba ntihabe gusesagura umwimbu kuko icyo kidashobora kuba gito ugasanga bashaje kubirangura byinshi bashaje kubibika mu mezi abiri bakishaza bajimba baguci aho nyene boheza bakabiraba neza bakayicungira kugira ngo bidarazo bigende neza ku neza y'umuguzi kandi yo neza nayo si umunsi umwe cyangwa ukwezi kumwe niguma aho cyo gituma rero bagusa kurikirana na byo nyine abona ko ariko barenze karindwi mu kugurisha heza bakebura
akaba ari kuri iryo jwi rya Noel Nkuru Nziza duce dusozerera amakuru twari twateguriye kuri uno wa kabiri shimeye mwebwe mwese mwaduteze abiri reka nshimire na bagenzi banje bafashije kuyatororokanya Pierre Gahungu ndari kuri mikro abandi bikebanuye mugira amahoro iwanyu.